yentere irano y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa buri mu Burundi canke mu mahanga, urafite ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafite ijambo.
Ikaze mwese bakunzi b'ikiganiro cy'urwaruka ndafise ijambo. Kuri uyu wa gatatu cerekeye igikorwa leta irimo cyo guhimiriza impunzi ngo zitahuke. Kuri mikro muri kumwe na Francine Kanyange.
Ndafise ijambo.
Intumwa za leta y'u Burundi kuva kuwa mbere zari mu Rwanda. Intumbero y'urwo rugendo ni guhimiriza impunzi gutahuka ku gushaka kwazo. Zari zirongowe n'umunyabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati Andre Ndayambaje, aherekejwe na baburamatari b'intara za Kirundo, Kayanza na Bururi. Igihugu cy'u Rwanda ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe SR byerekana ko gushika itariki 31 ukwezi kw'icumi uyu mwaka cyari gihaye indari impunzi z'abarundi 48,369 369 mu gihe 2015 bari hafi 75,000. Kizu bwa kabiri kifise impunzi nyinshi z'abarundi muri aka karere inyuma y'igihugu cya Tanzania kifise abarenga 126,000. Abaserukira impunzi z'abarundi baba mu bisagara bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda no mu ikambi ya Mahama barabonanye n'izo ntumwa za leta y'u Burundi. Kubwo yaje arongoye izo ntumwa, amahoro ni yose mu Burundi arico bituma impunzi zotaha. Umviriza Andre Ndayambaje.
Leta y'u Burundi kuko ari migambi yafashe yuko abarundi bose bahunguka baje gufasha kubaka igihugu, yaradutumye kuza ngo dushike aha mu gihugu cy'u Rwanda tuganire n'abarongozi bo mu Rwanda icyo kibazo cy'ingene barundi bahunguka bahunguka n'ingoga kandi byinshi ariko kandi babishaka. Mu gitondo rero twabonaye n'abarongoye ubushyiranganji butandukanye bw'imigendere y'u Burundi y'u Rwanda n'ibindi bihugu bw'intwaro hagati mu bihugu bwojejwe ibiza n'isibe, turaheza turaganira tubashimira ingene bakiye izo mpunzi ingene n'ubu bazifasha kugira zibeho, hanyuma turaganira n'ingere twifuza ko twofashanya izo mpunzi zigahunguka gushake kwabo. Muri ibyo biganiro kandi harimo abo muri hashtag ubutumwa dufise kuko leta y'u Burundi yifuza cane cane kubakura mu buhungiro barimo kubera atambo nimwe yerekeye umutekano, yerekeye ibikorwa by'ubutunzi, yerekeye ibindi byotuma baguma hanze.
Ivyo Andre Ndayambaje yabivuze kuwa mbere ahejeje kubonana n'abaserukira impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda. Inyuma y'akaruhuko turabaha ijambo urwaruka kugira ngo rugire ico ruterereye kuri ivyo bishikirizwa na leta y'u Burundi ku bijanye no gutahukana impunzi.
Abantu batohoka giturinke n'ibikayikora abanyagihugu bashinze ibigo, hari umunsi batikangura, hari abantu batimana ikico bakoze bikiyabona, hari abantu bazoraba abandi bakuke n'inkuba mu gihe mu kazi bazora w'ubushobozi ntibarabe mpunzi, hari abantu bazomaramara mayo bavuye mu barabara, hari abantu bazota ibyatsi n'ibitishidani yaro mu muti, hari abantu bazotubura giturinke n'ibikayikora bishinze kuri abateye bagera kuko inabi ikakwerekeza bafata amatonga amatungo y'abandi bayishikiriza intare niyafata ijambo bazota.
Ntangurire kuri Neto ari muri Kenya ati nabagiye guhimiriza impunzi gutaha bamwe bari mu batumye hari abahunga igihugu.
Jewe nk'urwaruka ruri inyuma y'igihugu cy'u Burundi, ni ukuri ndashima intambwe abarongozi b'u Burundi bari baje gutera mu Rwanda kugira ubucuti bwongere buboneke, mbese babwire abahunze icyo impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda icyo batuma bataha. Ariko jewe mfite ikintu cyantangaje cyane, ntabwo mbaze nka buramatari w'intara ya Kirundo kuko ndamuzi cyane, ndi imvukira mu Kirundo. Jewe nashaka mbanze ndamubaze kuva mu mateka ya CNDD-FDD. CNDD-FDD yinjira yari diregiteri w'ishure ryisumbuye Gikaranga muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo nyene, arazi byinshi kuva umuganga uja ku butegetsi. N'ico gihe yaragiye arareba uburyo abantu bagiye bacokezwa, mbese urwaruka rw'abanyeshuri tutari muganga mbese CNDD-FDD rugacokezwa, bamwe bagahitamo guheba amashuri. Jewe ndibuka yari kigo bita Grodie bacagira hongora injazi yari bita gihahe yari bita gitari ubu onye ariwe umukuru mugambwe mu ntara no bita Gerali ari umukuru mugambwe muri komine Gisoni nagombe mbanze mbaze nyambage neza kuko ndabona nk'abantu bo ngaha mu nkambi ya Mahama yuko ari beshi novuga nka mirongo itandatu ku ijana k'abanyacyondo ndashaka mu mumbarize ikiba barahinduye muri bya bindi bica bikaba ababyeyi bacu cyangwa twebwe nyaka bica bika ngo mwambwamwe niwe nyine Albert arimwo no kudutoteza nshake mbanze menye uko barihebye mbega ba bantu bajya bafata bajya kubafungira ubusa cyangwa abandi twumva ngo banyururwe ngo biciwe ahantu bitakorogota nishisha kandi afite kunde ko byaheze turashaka neza bakizeze ihinduka nk'uko umukuru w'igihugu yama yakigeje ihinduka rimwe rimwe bakabirenga ko mugabo nta jambo ry'ihumure turumva yashikije avuga ati ni ukuri twarahindutse ni ukuri ibyabaye byose aduhe umuco nka buramatari kwanza w'ibyegeranyo baratanga nko kubantu tumaze iminsi twumva bishwe harimwo nk'umugabo uza kwishyirwa mu kirundo ndetse nkanje ndamubonye ari mu bantu baserukiye abandi bavuye mu Burundi natangaye rwose yantangaje cyane kuko nagize ubwoba.
Isari muri Sudani y'Epfo ati leta niyo abishaka ko impunzi zitahuka kandi banze gutunganya neza igihugu.
Nimba bashaka ko impunzi zihunguka bemere kuganira na Jare Dicabara nabanza bantina amahoro aboneke twumve ko atanigwi ihigwanye Burundi iri mu mashamba hanyuma bongere bitunganye bo ubwabo bari guhimiriza impunzi zihunguke igihugu bacejesheje inzara abanyagihugu basigaye bafashwe nk'imbohe ntabwo ngira bagomba kubica bose kweri ibiziga byenda biratorwa mu gihugu kandi ayingwe ntiyaravuye mu Rwanda hari hajegeje ingana gute ahunguze ubu ntiyapfuye umugore we wagiye kuvuga imbere y'umushikiranganje inyishu yamwishuye niya ibyo nyishu yari ikwiriye ubera yishuga umuryango w'umuntu babaye w'umuntu yabuze agaca yishuga amajambo nk'ayo mugabo badahunga ngo ntibahunguke ntibahunguke abantu birirwa barapfa birirwa baricwa bibereye mu buhungiro bagenda kubakurayo kugira ngo bagirire icyo bahunze ko aricyo kikihari icyo abantu twari twarahunze nicyo kikihari kuko na perezida yari atubwira ibiganiro n'abari inyuma y'igihugu aranavugira ibiganiro n'abanyepolitike bari inyuma y'igihugu barwanya ubutegetsi bwa Sende Defted aranavugira ibiganiro nabo yoba yipfunze kimwe ijambo rimwe wowe wumva yipfunze amahoro arifuza ko abenegihugu bohunguka kandi cya biganiro ashaka uno munsi babonye ko Tanzania bajengeteye bahije kugira ibyo bagira barasubiye mu Rwanda kubera bari bamaze iminsi bumva ati impunzi zo muri Tanzania zonyine nizo zaronse amahoro uno munsi bacengetereye no mu Rwanda bashitse nibarabe nibarabe kubitagashe ibintu byabaye indanse mu gihugu inzara hariho abahunze bafite imitahe yabo uno munsi hariho leta yagira fata imbango n'amabi bagiriza bakoze bari bafite amahera ku makonti yabo barayabroka bari kimitahe mpuzamakungu none leta yarabababariye icyaha cyarahenze ko sentare y'akarere yatangaje ko ntwaro yari hari icyo gihe ariyo yatumye ibintu biba nabi mugabo bakanga ibiganiro ntibatangaze ko ibyaha biharungwa kuri bamwe mu bagize icyo bakora kugira bashobore kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu yari ahari icyo gihe ko byarangiye ko ibyo byaha byavuye cyo mitahe yaravuye hanyuma gacaye babasubiza utwabo bicara mu bandi maraca ariko turumva n'umunsi utashe aricwa ubutashe yongera guhunga ni benshi bahunze abantu batangwa guhunguka 2017 inyarugusu nikandi za nyarugusu na nduti ni benshi bagarutse.
Alexandrine ari mu Rwanda ati muri abo baza kwigisha impunzi ngo zitahe bavuga ko amahoro yagarutse hariho abahungishije igihugu abana babo
bwanje numva ivyo bintu bakwiye kuba babangiriye gatoyi bakabihagarika gatoyi kuko iyo bari kuvuga ngo amahoro yaragarutse mu gihugu tumanze twibukanye yuko abenshi muri izo ntumwa abana babo ugugwaruka nyene ntibari mu gihugu cy'u Burundi bitwaza yego ngo bararungitse mama kwiga hanze ariko ugasanga nico kimwe nabo bari mu gihugu cy'u Rwanda canke mu bindi bihugu bihana imbibe n'u Burundi no kuvuga yuko uretse yuko bafite amafaranga yo kurungika ubwo gwaruka kure ni nkaco kimwe rero simbo n'impamvu boza bavuga ngo mutahuke mu gihugu hari amahoro ubwabo uretse yuko bariko bakorera leta nta kintu nakimwe kitwemeza yuko bakuwe mu mabanga bariko barakoreramo ubu bo mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi naco iyo bariko baravuga ngo amahoro yaragarutse mu gihugu, kubwanje novuga ngo sinibaza ko tambira hejuru tuvuga ngo amahoro yaragarutse cyane mu Burundi. Ego nivyo, hari ibyahindutse bimwe bimwe, ariko twibukanye yuko gushika uno munsi hari abantu bakiburwa irengero, hari abantu bacicwa, twirirwa turumva hirya no hino mu ntara zitandukanye, mu mitumba itandukanye y'igihugu, ahantu batoye ibiziga. Igihugu koko kirimo amahoro, twovuga yuko ibyo bintu bishika. Je rero kubwanje mvuga nibabanze bige icari cyo igihugu kirimo amahoro, cyangwa mu guhimiriza abo bantu gutaha bababwira ikindi kintu, wenda kivuga ngo turashaka kugarukana hamwe amahoro, ariko apana kubesha abantu ngo amahoro arahari, ngo amahoro n'umusesekara. Abo bantu bariko baravuga ngo bashaka gutahuka, umwe wese azotahe ariko atashe kugushake kwiwe, atari uko bamubeshe ngo taha mu gihugu hari amahoro. Kubwanje nubwo nta mahoro araboneka, ahubwo reka abasenga dusenge, abakora kugira amahoro agaruke, nabo nyine babandanye bakora.
Olivia nawe nyine ari mu Rwanda ati ni byiza ko impunzi zotahuka, ariko abatarataha nuko babona ko icyo bahunze kitaravaho, ije nabyo ni nk'umutekano muke.
Kubwanje kubona intumwa za leta y'u Burundi zagize urwo rugendo mu Rwanda ngo zihimirize abahungiye muri icyo gihugu gutahuka, kuko zemeza ko amahoro yagarutse, numva ari nk'inkinamico. Amahoro nimba mu by'ukuri yaragarutse, abarundi bahungiye muri ibi bihugu bitandukanye byo muri aka karere k'ibiyaga binini, nabonye n'inzira bafashe mu kugenda barayisubiramo inyuma bakagenda bagasubira mu gihugu cyabibarutse, kuko nta wanki wiwe nta wanki wabo. Mu by'ukuri ubuzima babayemo si kuvuga ngo bwari bwiza cyane, ariko icyo bahunze n'umutekano ni muke, ni kurara ntibuca. Kandi muri ico gihe n'ukuri umuntu yokwemera nk'ubuzima budasanzwe baba bariko baracamwo, kubera abazi ko basi ayo mahoro yo arayafise, kuba barataye ibyabo bagasiga amazu, bagasiga amatungo, bagasiga ibyo basize byose bagafata urwo rugendo, abagiye n'amaguru barahara, abagiye gute ibyo byose birometero baba baragiye kugira bahunge igihugu, soko bagihunze ngo umutekano urahari, amahoro yaragarutse. Kandi kuba ataragaruka nabo barabizi ko atayahashi, ibyo ni ibyo guhuma amaso abakungu. Kandi mu by'ukuri biranababaje, biranababaje kumva abantu nk'abariya harimo nka Sefete Permanente mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, abo bose n'abantu bazi neza ibikorera mu Burundi, n'abantu bazi neza ibintu byo gutora ikiziga buri munsi, hari ba musitanteri n'abandi bakihutira guhambya ibyo biziga bitowe atan'amatohoza abaye, hari abafungiye ubusa, hari ibintu byinshi biba mu Burundi kandi nabo barabizi. Ibyo rero mu gihe bitaba biraja mu buryo, mu gihe abarundi babandanya bashaka guhuma amaraso baba abakurikirana hafi ibihabera, ibyo gutahuka ndumva kubwanje atawuzotahuka. Kandi gutahuka ni kugushaka k'umuntu, nibamara kumva yuko umutekano wabo wubahirijwe basubiriye mu Burundi bazoheza batahe.
Timio ari muri Kenya aribaza ingene leta iri kurahimiriza abahunze ngo batahe, mu gihe idashobora no gukingira abamaze gutaha n'imiryango yabo.
Mbona ko atarukundo leta y'u Burundi yoba ikorana icyo gikorwa kurubika intumwa mu Rwanda, ndabyita nko kwiyararaza, kuko leta y'u Burundi ntihamagarirwa ko kwiragira mu makambi y'impunzi, ahubwo leta y'u Burundi ihamagarirwa gutunganya neza igihugu. Ububonye ko igihugu gitunganye neza agahunguka ku neza, iyo leta y'u Burundi niyo yangaje abarundi bari hanze y'igihugu mu bihugu bitandukanye, si mu Rwanda gusa, ni za Tanzania, ni za Kenya, ni za Uganda, za Zambia, za Mozambique, za Malawi, wese aha ku mugabane wa Afurika no ku mugabane wa Buraya huzuyeyo impunzi. Rero leta y'u Burundi ntiherekwe kwigura imaramaza ngo igiye guhungura ngo impunzi, ahubwo yategereza gutunganya neza igihugu. Hari ikindi kintu na cyo leta y'u Burundi yirengagiza, Sukubuga kore tebule kwe kwitera ama shugwe ngumutekano uifasheleza mwiku chuburundi kuko vivera mwurundi ama kungu arabikurikirana abantu bari hanze n'abari mu gihugu nta numwe atazi ko abahunguse badasiba kwicwa badasiba kunyuruzwa hari n'uburorero bwa vuba cyane hari umushingantahe yitwa Nyandwi Ferdinand bakagira kambayingwe mu ntara ya Kirundo uwo yarafashwe n'abapolisi bari mu modoka y'utwara umukambwe mu ntara uwo yarakubiswe gushika naho yica uwo na ntiyahungutse yari kuva mu kambi y'imahama mu Rwanda n'abamugandagwe bacidegenvya leta yarabimenye umushingantahe wa mbere yarabimenye nta na kimwe yakoze kugira hane abamwishe akari karero kavuga ni umusore yitwa Pascal icyo yitungiye mu ntara ya Ngozi yanyurujwe n'iperereza gushika umwe nta muntu umwe azi yari bisigura ko yagandaguwe nawe nyine ariko kuva mu kambi y'impunzi y'amahama none abo bose nibwo baricwa banyurujwa leta icyo turi kwimamaza gute ngo igiye guhamagarira impunzi guhunguka
Leonce ari mu Burundi ati hakwihutira impunzi guhimiriza gutaha leta yobanza kwitaho kubahiriza uburenganzira n'agateka ka kirimwa muntu ntihagire umuntu asubira guhoga ibyiyumviro
mu ntumbero yo kujyayo nuko bagiye kubasigurira kugira bagaruke mu gihugu cy'amavukiro ariko jewe nkugwaruka icyo ndayibonamwo nuko leta y'u Burundi ihari uyu munsi yomenya yuko icyatumye izo mpunzi ziboneka zikajya mu bihugu bibanyi Uganda Congo n'ibindi bihugu bibanyi ngaha icyo kintu bahunze nibaze uko izo mpunzi ziriyumvaho mu mutima ko zishobora gutahuka mu gihugu cy'u Burundi rero leta y'u Burundi nimba yumva yo bihagaritswe umutima nuko yumva ko hari impunzi ziri mu bihugu bibanyi ari abarundi nuko yohagarika gutoteza abana b'u Burundi gutoteza abatavuga rumwe na leta gutoteza umuntu wese atavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD aha muri icyo gihe izo mpunzi zahunze zizobona yuko by'ukuri umutekano usasagaye mu gihugu cy'u Burundi muga mu icyo gihe hakaba hacumvikana yuko naka yapfunzwe naka yahohotewe naka bamutoye ikiziga naka yanyurujwe kubera imvo izicanke ziriya kandi akanyuruzwa nta kigwanisho afatanye nta tungo afatanye gusa kuko yumvise ko atavuga umwe na leta mu gihe izo mpunzi zokumva ko abatwara igihugu cy'u Burundi uyu munsi batanga ihumure batajya ku maradiyo bavuga yuko umugambwe ari igihugu izo mpunzi zitambwa igihugu cy'u Burundi bitari uko nibareke guhungura abantu ku nguvu nibareke kuza gutera stress abantu bahunze igihugu cy'u Burundi ntibarabona yuko ibyo bahunze zihagaze none leta y'u Burundi yoba irikiraja hikavahe nimba ishaka ko impunzi zihunguka njye nkugwaruka ntiyenda zisabira ibi bikurikira leta y'u Burundi yubahirize agateka kazi na mwe leta y'u Burundi nireke imigambi ikore nk'uko yemewe n'umushikiranganzi bw'intwaro hagati mu gihugu iburi kurebera amategeko
Kiganiro ndafise jambo kibandaniza kuri Emerson ari mu Burundi ati leta ko isaba bahunze gutaha yobiriko ikora iki kugira ngo nabagumye mu gihugu ubahirizwe bitume n'abandi bahumura hanyuma batahe
namba hari abantu baba bagomba kwirira mu mutwe gusa kugira ngo babe baratendera nino naho iterefari dusanze tubizi akuduye ntikamurikwa amahoro n'umutekano igihugu bimaze gusasagaramo abantu nyene barawiyumvamo irango twose tugaruka mu 1993 aho umushyanganje yarajejwe akazi n'itakamwe y'impunzi ari we ntari nyango mane yavuze ati twebwe igihe hari hageze nyuma y'itongo rya Nadenecyo impunzi zose zashe zivamo igihugu cyabo bose bagomba batahuka ku bwinshi kumeze yababwira bati nimanze murindire sirashobora kubikemura nyine twubakira
Sabo rero kintu mbona bo kwihutira bwa mbere no kugaruka rituze mu gihugu hanyuma barundi bose bakajya bakajyama ntihagire umuntu n'umwe aho bacageza ngo ibintu biri ikintu agomba kwiha none ko mbona muri bajya bahunze ko mbona hari abantu bahunze babagereza ngo bari muri manifestation eske bene wabo bafashwe muri manifestation barabarekuye hanyuma abandi bakabagereza ibyiyumviro byabo bya politiki none bari mu minyororo bafungiye ibyiyumviro bya politiki babarekuye rero nicyo gituma mbona abantu benshi nyango batakana isitasiyo bafite mu gihugu cyabo inda yuko ibyo byose babikora babanza gukora ibyo kuko bari bavuze bati bajya abantu bagizwa ibya kudeta kiringo nticyari ikenewe n'amategeko nkuko babivuga ntajya basha bagenda bagashaka babarekura bagiye kubarekura bati umuntu wese yagirizwa n'ibigihe cyavuye mu gihugu kuko barabona yuko na bene wabo bari bafashwe bamaze kurekura aho nta muntu wari kwirwara aza kubabwira ngo ntibatahuke none ibibazo n'ubu ntamira none niyo batahuka umuntu yagiye muri manifestation ese bazomureka umuntu bagiriza icyemagazo ry'ubutegetsi naho utari buce mu mategeko ese bazomurekura umuntu yagiye babagiriza ngo ari mu mugambi ucanye babanje n'iyo byo bya politiki bazoshobora kumureka agume yidegenza kandi bavuga yuko atari imitahe mpuzamakungu babakuye ko nicyo gituma nje mbona yuko ibyo bintu hari inkinamico ari nacyo gituma tubona yuko abantu batwara hari ibintu byinshi bakuma baza barirengagiza bategerezwa kubanza gukora imbere ya byose rero rero ikintu naca andangiriza ko ntugwaruka cye nagomba kubasaba nk'uko nkunze kuzana bivuga nuko aba bantu bariko barajuragizwa cyangwa ababirwa bararungikwa ngo nimagende ngo bagandagure bene wabo gukorera abahora ibyumviro bya politiki mbona ari ingendo yataye igihe ahubwo umuntu yokora neza kugira ngo abantu bazomushimire ku byo yakoze.
Trevis ari mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda arashima ingene bariko bahimirizwa gutaha ariko kubwiwe intambara zose ntizirava mu nzira.
Yewe nk'umuntu mu Rwanda zimaze imyaka ubuhungiro mu nkambi ya Mahama mu Rwanda uruzinduko rw'intumwa za Leta y'u Burundi ziri mu Rwanda guhera ku wa mbere umunsi zikaba zaje Mahama zarwakiriye neza kuko twabuze akaryo ko gushikiriza ibibazo dufise bitubuza guhunguka ubuhungiro si bwiza ariko no guhunguka ushikira kujya musobunga biba bibi cyane baje baradusigura ko amahoro yaje ku manda ya gatatu yaragiye ntizugaruka ngo ibintu bimeze neza ariko manda ya gatatu yaraheze ariko abo yashyizeho manda zakurikiye ntawe zitandukaniye na manda ya gatatu kuko ubwicanyi bwarabandanije ububisha bwarabandanije amajambo y'iterabwoba amajambo y'amacakubiri byarabandanije birakomeza n'ubu abisubiriro bwinshi bw'abantu batahutse bamaze kwicwa abandi baranyuruzwa abandi barapfungwa kandi gufungwa bazira ubusa njyewe n'ibintu twereka yuko karimwe kaza katurisha kudutahe no kutubesha.
Vanessa ari mu Rwanda arerekana ko ibyo Leta ikora n'ibyo ivuga bitandukanye ibyo nabyo kubwiwe biri mu bituma impunzi zigitinya gutahuka.
Nibaza yuko cyari icyumviro cyiza yaba cyari kije mu ntumbero nziza kuko tutibagije amajambo yavuzwe aho hambere hahise bavuga yuko abarundi bahungiye mu Rwanda batashe iwabo batahunze ahubwo batashe iwabo icyo ni kimwe mu kintu kibabaje uzi yuko wavuye iwanyu ko ari ikibazo cyari gihari cyo kutaba ufise umutekano ukwiye kuwuvuga ati aho bukera ubuzima ndabuhashyika ni kimwe kibabaje cyane. Ikindi nacyo cyo kuvuga ngo amahoro ngo zemeza ko amahoro yagarutse baremeza ko amahoro yagarutse gute umukuru w'igihugu asigaye avuga ngo nimba ashaka kutagira neza ngo asaba nimba atabukeneye ko yopfa nta jambo avugwa umukuru w'igihugu abohumurije abarundi nibo baza kubakuramo imitima. Rero nibaza yuko iyo mahoro bavuga tubirabye neza ntayahari kuko nabo ubwabo nta mahoro bafise muri bo rero nibabanze bagende bagarukana amahoro muri bo hama babone kuyagarukana mu gihugu hama babone kuyaha abarundi kuko ntituri abana ntituri mumi turabona turakanura.
Davidoff ari muri Kenya ati Leta ntiyobandanya ibesha abarundi ko batashe ataco boba
mbere ubu ko bamirize abantu gutaha n'abari mu gihugu bishwe n'inzara bageze kwicwa n'inzara bageze kwicwa n'ubukene abandi bagatotezwa bagafatwa bakabukwa amarengero
nikuba ko mu gihugu tugize umutekano nta mutekano hari iyo hari umutekano ibyo nyuruzwa byamarirwa n'isi yose byihagarara kuko nta gihugu cyorora ngo n'inyuruzwa ikavuga ko gifize umutekano nta mutekano mu gihugu cy'u Burundi bifise kuko n'abari mu gihugu cy'u Burundi babura iyo baje iyo bafise iyo baje baba barahunze bose maze kwitegereza mu gihugu bamwe banyuruza umwanya ku mwanya bumva batangaza barumbeza ibintu bisanzwe byo kuvuga yuko ugenda mu gihugu ugiye guhunguka ngo hari umutekano nta mutekano hari kwese n'abasanzwe bahaba nta mutekano bafise hagatana boba bahungutse boba bahungutse wo bumva boba ryikiwe n'umurango izuba ryaka ubunye hishwa n'abatahunze abahunzwe bo batekere mu magunira bakanurwa muri Rusizi cyangwa muri Tanganyika nka kumwe bagira muri 2019 n'ubuho ntawubizi neza n'abahungutse ko bakikwiye ibyo ngo abahungutse bose baracabize ibibazo baguma bahura nabyo ari guhungukira mu gihugu cy'u Burundi uhunguka ko baca bahura ntibarabe rero bahindura iyo mitima yo kwicana ama naho kiri igihugu cy'amata n'ubukire y'igihugu cy'amaraso ama enerji duhunguke
tubibutse ko leta imaze kurunga izindi ntumwa mu makambi y'impunzi muri Uganda no muri Tanzania guhimiriza ngo zitahe ubushikiranganji bw'u Burundi bujejwe impunzi bumenyesha ko kuva mu 2020 gushika muri munyonyo uyu mwaka impunzi 119 aribo bari bamaze gutahuka bavuye mu bihugu bibanye by'u Burundi leta yiyemeje gutahukana impunzi 770 mu mwaka uza 2023 nk'uko bishyikizwa n'ubwo bushikiranganji nyene ishyirahamwe mpuzamakungu ASEL naryo ryerekana ko gushika itariki 31 ukwezi kw'icumi uyu mwaka abarundi 256,000 n'amajana 7 bari bakiri mu buhungiro ahani naho ikiganiro cyo kuri uyu wa gatatu kigarukiye cyashimikiye kwirungikwa mu Rwanda by'intumwa za leta zije guhimiriza abarundi bahungiye muri ico gihugu butaha ugaruka gwerekanye ko igihugu gitunganijwe neza atacobuza ko abahunze butaha atawurinze kubahimiriza banerekanye n'amakenga bafise ku mutekano muri rusange na cyane cyane uwo wamaze guhunguka bavuga ko biboneka ko utubahirijwe mwakoze mwese baduteze amatwi tubifurije kururanirwa naho kurindi sango cari kiganiro ndafise ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.